kandi mbifurije icyumweru gihire murakarama.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzwe ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku ndyane zadutse mu mugambwe CNL urongowe na Agaton Rwasa gushikaho ubushikiranganji bujejwe intwaro mu gihugu hamwe n'iterambere ry'amakomine bufata ingingo yo kuza ibikorwa vya politiki y'uyu mugambwe. Ingingo abarongoye umugambwe CNL babona ko ifise intumbero yo gutobera uyu mugambwe kubijanye n'amatora atekanijwe mu mwaka 2025. Uruhande rutumvikana na CNL rworwo rurega uyu mugambwe ko uhonyanga amateko agenga umugambwe. Kigane tugiye kubashikiriza twaravuganye n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa hamwe n'umuvugizi w'uyu mugambwe Terence Manirambona kugira ngo batubwire aho ibibazo bihagaze. Reka dutangire n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa.
Mushikantahe Agaton Rwasa murongo w'umugambwe CNL, murakoze cyane rwose ku kanya mutoye kugira ngo bwanye ni radio ijwi rya Amerika. Nashaka cyane cyane tuvugane ku bibazo biri mu mugambwe muri iki gihe mu mugambwe wanyu CNL. Hari n'abatangwe kuvuga ko hashobora kuba hari ari kwashaka kugira hagiye koneka CNL nyakuri. Nashaka mu majambo make cyane rwose mutubwire ibintu byifashe gute muri iki gihe.
Muri iki gihe uko byifashe nuko tubona yuko umushikiranganji yafashe ingendo n'umugambi wo kuburabuza ibikorwa by'umugambwe, ibyo akabigira mu gufata ingingo zinyuranye n'iby'amategeko ategekanya kuko bwa mbere na mbere nimba yovuga ngo hariho kutumvikana hagati y'abantu bari mu mugambwe nashobora guhagarika ibikorwa by'umugambwe kuko umugambwe nta cyaha na kimwe ufise imbere y'iby'amategeko y'igihugu. Igira kabiri nuko abo bantu bavuga ngo bafise ingorane n'ingorane tubona bategwa n'abo bategetsi kuko nibo babaye imigi, kuko twaratunganije ibikorwa turi kumwe mugabo babonye batabaye bari mu bibanza bashobora kubandanya bonona ibikorwa ku nyungu z'uwo mugambwe nyine babakoresha, bahitamo guca bavuga rero yuko byose ari kubisibutsa buti ubushikiranganji nabwo bugaca bwihindukiza mu ijambo bugahakana ibyo bwemeye nkuko nabo nyine bahakana ibyo bakoze. Aho urumva rero ko ni ingorane
abo bantu mumvuga umushyira ntaye gato abo bantu mumvuga ko bakorana n'ubutegetsi saba ari mu mugambwe wanyu CNL kandi bafite n'ibibanza bikomakomeye.
Yekome kuko twarabonye ko hari ingendo yuko hari abantu bagira ibintu byose bishoboka kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bise n'ibisinziriye. Hanyuma bivanye n'uko ibihe biriko biregereza turabona yuko dukwiye kwicara tugatunganya gushasha amategeko y'umugambwe kugira tuyaroranishe n'itegeko ry'igihugu rigenga itunganywa ry'imihingo, kuko iryo tegeko ryashyizwe ku gikumu. Ubu Burundi kuko iryo tegeko ni intara zitanu ni ukuvuga amaprovensi atanu amakomine 42 hamwe n'amazone 150 n'imitumba n'amakaritsiye 344. Ubu rero kugabo bantu kirazira yuko twe twoja uko iryo tegeko ritunganya igihugu riri be n'umushikiranganji agaca bashigikira muri ibyo mu gihe iyindi migambwe iriko iritunganya yisunze iryo tegeko, bakavuga ngo hari abaje ngo boca batakaza ibibanza mugabo baragiye mu ikoraniro kaminuza iminyanyuro zigahinyanyurwa bagatera ibyumviro kandi bikemegwa n'ikoraniro kaminuza bagaca bavuga ngo ntigisunze amategeko. Umushikiranganji mukunaniza ngo nitumwe ivyegeranyo ngo vy'inama zitegura akirengagiza yuko inama z'ibiro bikuru by'umugambwe zitatanga raporo zitanga icyegeranyo mu bushikiranganji. Ibyo twanarona mananiza ni ibintu by'ukwirondera ibyifatikizo kugira ngo bahurizemo iterambere ry'umugambi.
Abo nyene bavuye mu mugambi wanyu mushana ya gatungwasa barafise ibyego bashikiriza bakaba bavuga ko umugambwe usigaye uhonyanga amategeko bakaba bavuga ko namanama basaba umukuru umugambwe atabakaryo ko gushikiriza ivyimviro vyabo eka nizo nama atazibaha ivyo mu bivuga kwiyo
sivyo sivyo na gatoyi kuko abantu twarakoranye amanama yo gutegura iryo koranero kaminuza inama zika zitanu iya mbere itariki 16 z'ukwezi k'umunani umwaka uheze iya kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kwa munyonyo umwaka uheze iya gatatu mu kwezi kwa mbere itariki 14 iya gatatu kane itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri iya nyuma itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu kuvuga rero ngo ntibarimo ngo mwitegurwa ngo ntibari barimo sibyo iyo bavuga rero ngo hariho ngo bitakozwe amanama y'ibiro bikuru abaserukira intara baba barimo abo nabo bagwiza guca bajana ibyavuye mu ibyafunditswe n'ikorera n'inoze n'ibiro bikuru mu rwego rwabo kugira ngo bumvirize batere ibyiyumviro byabo barongoye batabikoze uno munsi baca bagaruka ngo umugambwe wakoze amakosa aho kuba wibonyene bokwema ngo bakoze amakosa ko batakoze icyo babwirizwa gukora kira noneho ikoranero kaminuza abo bose byega bari baririmwo barahawe ijambo uvyashikiriza aragishikiriza ikoranero kaminuza rirafundika kandi ikoranero kaminuza niko rwego rukuru rw'umugambwe igitangaje yaba abantu badafise umutima wo kurondera gusambura byogenda gute ikoranero kaminuza ribe ivyo rifunditse bikorerwa akazi tugira ingendo hagati mu maprofesa atanu mashasha magabo tukabona nyine ko basiba batanisha bavuze bamwe bamwe hanyuma inyuma y'ukwezi n'iminsi 18 akaba ariho baza kuvuga umushyikirizi avuga ngo ntibyakurikije amategeko we nyine ariwe yatanga n'uburenganzira bwo kwamakoraniro kaminuza aba yari kubona ko bidakwinje amategeko akabirekura urumva kubera igihagararo kubera ikibanza we wafise kandi noneho kuri we umugambwe wonone usambutse kuri we nisawa kuko umugambwe wiwe ucusasa ucusagarara gwasagamba
abo bari mu mugambwe
ukora gucyo nibisanzwe mugabo nawe nyine nibisanzwe kuko yamaze kuba umutware abwizwa gutwarira bose abwizwa kubaho ku neza igihugu ntagomba kuba akorera umugambwe wiwe
ariko naho mutunga agatoki ubutegetsi indyane nyamukuru ziri mu mugambwe wanyu hariho kandi abo mvuga ko bakorana na Leta y'u Burundi hariho ibindi birego bavuga ko nigenwa ry'abaserukira umugambwe mu ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa Afurika yara naho nyene bisa n'ibitagenze neza hari icyo mwabitubwira ko
ibyo nibyo bifatikiza kuko nta namwe bokwerekana ingingo imwe yaba y'amategeko y'igihugu yaba y'amategeko y'umugambwe yoba yararenzwe nta namwe ikigira kabiri kubijyanye n'abagenwa muri ibicanye biriya nta koraniro kaminuza ribanza kwicara ngo umugambwe gukenya uyu cyangwa gukenya uriya nta namwe byabaye ibyo rero urumva barondera ibyitwazo uyu munsi bakavuga ibi ejo bagahindura bakavuga ibindi igihe ejo bagahindura bakavuga ibindi no kubwira yuko ibyo byose atacyo atari ibibazo kuko iyo biza kuba ari ibibazo none ko ibyo bashaka byari byari byashitse bagakorana n'ubwo butegetsi bukishyiriraho ubwo bushatse ntibari kunezerwa ko abo natanze nk'abakandida batabaye aribo bajayo ntibyari guca bigarukira ngaho none uyu munsi babyidoga ngo bizane iki kandi basubira inyuma bagire gute
ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu Burundi buvuga ko bwahagaritse ibikorwa byanyu byose ko hashobora kuba intambamyi eka n'ubwicanyi hari n'ibirego bivuga ko hari umugambi gushinga CNL nyakuri hakurya vyama vyashitse mu yindi migambwe eka hakaba ngo n'ubwicanyi ivyo vyo mubivuga kwi
ivyo vy'ubwicanyi nibaza ko ari ivyo bitwaza kugira ngo batange uburemere bw'ivyo bariko barakora ubu koko yobaye hariho ubwo bwicanyi avuga ababutegura ntaba yarabafashe ko atanumwe yerekanye ubwo bwicanyi yobona wewe wenyine abandi batabubona nubwo icyo bimeze gute cyanyaho ni ukuvuga yuko ariho amaremere ntanya bategura cyanye bateguye barondera ingene bubishyira mu ngiro icyo nokubwira nuko umugambwe SNL nturi mu nzira y'intambara, umugambwe SNL nturi mu nzira yo guhungabanya umutekano w'ubucanje w'uriya. Ibyo rero je mbona yuko ni ibyitwazo kugira ngo asobanure izo ngingo ariko arafata zinyuranye n'uburenganzira bw'umugambwe, zirengeye imbere n'ububasha bwiwe, kuko ibikorwa by'umugambwe kugira ngo bihagarikwe mu gihe wakoze amakosa ni sentare iheza igafata ingingo ati umugambwe ku makosa y'aya n'aya ibikorwa byayo ntibihagarare. Mukawewe rero urumva ubu yabaye sentare, ubu yabaye byose, ni ngorane. Kandi aho naho nyine akavuga ngo yarituwe ngo hari abamwituye, none bamwituye kuki atahamagaye uburongozi bw'umugambwe kugira ngo atubwire ibyo bibazo tubivuganeko? Kibo babo bamwituye batahejeje ngo batange kopi mu mugambwe, twebwe turafise akangonongono ukunuku permanence ko zabazuguruye ko batigira baza ngo bavuge bati ariko twebwe turafise ikibazo ukunuku.
Reka tugaruke ku njyana ziri hagati mu mugambwe SNL. Muri iki gihe hariho icyifuzo canke imigambi yo kwegera abo bari kuri urwo rundi ruhande kugira ngo ibibazo muhereze mu mugambwe?
Ibibazo kubereza mu mugambwe nicyo twifuza, kandi ibyo twamye twifuza kuva kera. Mugaba bobo burumva yuko ubu bavuga bati ni mushikiranganje ndiwatora umuti w'ibibazo byabo mu mugambwe. Umugambwe ikoraniro kaminuza rivuze titi tubigenze uko tubigenze uko, urumva ko ikitabahibaye n'umushikiranganje acaza kugitorera umuti. Uwo mushikiranganje nawe akavuga ngo akeneye ko abantu ngo biyuzuza, mugabo ngo nta nama bashobora kugira atari batanze uruhusha ko bagira inama. Ndiumva yuko aho harimo imitego.
Ku bwanyu amaherezo n'ayahe ivyo bibazo bizotora umuti gute?
Amaherezo kuri kuzotsinda ibinyoma.
Kuba izo ndyane zadutse mu gihe imigambwe myinshi iri kwitegura kuzohiganwa mu matora mu Burundi, mu biha insiguro
twe tubiye insiguro yuko umugambwe uri ku butegetsi uronda kujya mu matora wonyine, kuko abo bantu naho baba uwo mugambwe SNL sabo bagiye ngo bagiye guhiganwa na CNDD-FDD, bo barabagenda kumwe ku yindi migambwe bacavuga ngo bagize ngo runani ngo kugushigikira umugambwe uri ku butegetsi. Ibintu nkamwe ni ibyo tumaze iminsi tubona mu matora abaye injoro zibiri zose.
Umugambwe SNL gushika ubu ni wo mugambwe utarimwo imice myinshi muri iprona, harabaye imice kandi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, harabaye imice mu migambwe itandukanye, hariho za nyakuri za FRODEBU. Ku bwanyu ni kuki ivyo bintu bikunda gushika mu migambwe mu Burundi?
Bishika kuko ariyo ngendo y'ubutegetsi. Ubutegetsi ntibushaka guhiganwa n'imigambwe ikomeye, buhitamwo abo bugira basoma mbike bukabafasha kwigumura ku migambwe barimwo, hanyuma iyo migambwe nayo rero bagacaro bakora ibishoboka byose bakayiburabuza kugira ngo ibyo bashaka gushaka ko babishikeko. Mugabe iyo ngendo nta nyungu na ntoya yazanye mu gihugu, yaba niyo CNDD-FDD ntacyubwe ngo yarabyungutsemwo, kuko ibyo teye iteka igihugu byarushije kunyuka. Uyu munsi ugiye kuraba ingorane ziriho mu itunganywa ry'igihugu ntabwo ziterwa n'uko hari umugambwe SNL, kuko intwaro yose CNDD-FDD yonyine yayihariye ibintu byose, ubuzi bwose bwa leta bwa ibintu aho guterera imbere biguma bisa n'ibiyangara. Bari bakwiye kumenya rero yuko nk'abatware icyari kubaranze ishinga kwa gutorera umuti ibyo bibazo by'igihugu, aho kurondera kuzana kandi injyane mu migambwe. Nabo badi bariko baragenda bigana abo bandi babigiyemo kare, bari bakwiye kuraba mbega abagize iyo ngendo hambere aho inyungu babikuyemo ni iyihe, kumo na bamwe n'ubundi bahereje n'ubundi kwa kutabakomoka kandi bitwa ngo nibasoma mbike n'intwaro n'ubutegetsi. Ibyo byose rero byari bikwiye kugurura amaso bamwe n'abandi bakaraba ikibereye igikwiriye icyo ari cyo, kuko inyungu z'igihugu zisumba ikindi icyo ari cyo cyose. Igere inyungu z'abantu, inyungu z'akagwe k'abantu zirutishijwe inyungu z'igihugu. Igihugu sinzi ko kizoheza gitezwe imbere na bande ryari, kuko ingendo mbi iba ari mbi nyine, ntishobora gushikana ahantu heza na buhoro buhoro.
Ariko muradomye urutoki ku butegetsi, uruhagwa rufise mu ndyane ziri muri CNL, ariko izo ndyane nk'uko twabivuze zarabaye mu migambwe myinshi cyane rwose, kandi ku butegetsi butandukanye atari bwa CNDD-FDD. Ikintu abategetsi, abakuru b'imigambwe, abanyamigambwe badakora neza ni ikihe?
erega si sukuvuga ngo abarongo imigambwe ngo ntibakora neza cyangwa ngo bakora neza igihe cyose umugambwe sende DFDD uri ku butegetsi wewe wumva yuko kumbura ibyo bakora utashyigikira uko babyipfuza ijana ku ijana bakwita umwasi barose rero umuntu ashobora kubapfukamira ati ntacyo je nimumbe nimirire nta ngorane baca bakora ibyo nyine niko byabaye kuri iyo migambwe itandukanye ariko kandi ikindi twavuga nuko none ko ibyane zabaye hagati mu migambwe no muri sende DFDD nyine ubwawo mu burongozi abantu ntibumvikane no kwa karorero 2015 ibyo bise ngo abafrondere none ko batavuze ngo igihugu kigira kingo ngo kigira kigwe mu mpanga ngo ubwamwe ngo kubera ikorane mu bwamwe ngo umugambwe barawuhagaritse uyu munsi none igitandukanye hagati y'ibyo bihe n'ubu n'ikihe cyo tuba umushyirakanje afata ingingo zingana gutyo hano je nuvuga nti notera nakamumbira abamukurira nimba batamutumye bamukebure bamuhanure ibibazo biri mu mugambwe n'umugambwe bitorera umuti si ntwaro ibitorera umuti
mu kanya gato kandi mu gusozera murizeye ko izo ndyane zo zamaze kurangira imbere y'uko amatora aba mu 2025
intwaro yokura mu kuboko yokura mu kirenge cyo kumvikana mwanya muto cyane
agatondo rwasa umukuru mugambwe CNL murakoze cyane rwose ku kanya mu hari radio ijwi ry'Amerika
murakoze
namwe kuri mwanya madwaye tukivuga kundi z'umugambwe CNL twaravuganye kandi n'umuvugizi uyu mugambwe Terence Manirambona nawe nyine atangura tubwira ibibazo biri muri uyu mugambwe
Monsieur Nahe Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mutengo muganiye ni radio ijwi ry'Amerika nashaka tugaruke cyane cyane ku ndyane eka n'icuka kibi kiri mu mugambwe CNL muri iki gihe mu majabo make ibintu byifashe gute
nibyo nkuko mwivuze mugambwe CNL madinisi mu cyuka kitameze neza arashya amezi ashika umunani ariko no munsi nje cyuka cyagiye gihe aho gutora inyishu cyateye kibura inyishu cyane gushaka naho bazishaye hagati mu banyamugambwe inyishu maze kubura hagira n'abitura mbere mu bushyirangani bugeze bwo gukurikirana ibyo bigambwe ndeni wana ze twumva yuko abashinzwe ingingo yuko bikubanza umugambo bihagarikwa kugira ngo bagasaba yuko bari mugambo kwicarana muri make nawe zicuka kigeze ariko mu nkundiye yabibwira ko nababwiye ari imvo n'imvano iyo zatanguriye
ego me ubwambe na mbere imbere mu kutubwira imvano imvo n'imvano mutubwire aho ibintu byahagarariye ni kuki mutashoboye kumvikana ibibazo bihagaze hehe
ibibazo byatanguye muri ubwo kwaciye kirengo cy'aba amezi munani cyatanguriye ku makuru yazananye ahantu tutamenye avuga yuko hariho umugambi w'abantu bagomba gushinga umugambi sinyeri nyakuri n'abagomba guhunga ubuzima bw'umukuru w'umugambi aya makuru rero yazanywe n'umukuru w'umugambi wenyine ubwiwe hanyuma ntiyashoboye gutanga umuco kubivugwa kuri ibyo bintu niho mu nyuma yaho haciye hasohoka urutonde rw'abantu 14 harimo abagize ibintu by'umugambi harimo abashinga amateka harimo n'indi mirongozi ndo mugambi ku nzego nkuru aya makuru asohokana ko mvuga ngo ukana bumenyi asatuma rebe ibintu byunyuka kuko hagumye havugwa uruntu haba gusaba ko hobi inama yotuma uyu mugambi twicarana inzego zicarana hama izo nama ntizashoboka gusa n'abandikwa makete ayo makete abo yinshu zagiye gufata inzira buke buke aho abo bari baremetswe intebe ishushe akabura ibyemezo bandikiye umukuru w'umugambi bamusaba yuko by'ukuri yoterera inyishu ikibazo kiri mu mugambi baga iyo kereti basabaha ikopi umushyirangarangi niba yaciye atuma ko umukuru w'umugambi maze amusaba ko yokwicaraza uyu mugambi tumaze kwicara rero twavuganye bitari bike ariko turasanga yuko hari amakuru atariyo mbere bashaka turavuga ko ibere ryayaze ariko twaje dusanga mu nyuma kwari gusaba inkwe ku maso no guhekera ku nyonzo kuko aho gutora inyishu hagumye havuga amajambo abumva ko dahumuriza atubaka umuganga ni
kamugaye ayo makuru y'uruhagarara ayo makuru y'ubwicanyi ka yavuye kuki icyateye niki
cyangwa se kubo ntituramenye icyateye kuko murumva yuko yazananye umukuru muganga rero yashikirije arashyiza mu nama mugabo yavuga neza aho yazananye cyane asaba yuko twoyicariye tukamenya ayo makuru imbo n'imvano yazo cyane icyo ishakamije uwo mwanya ntiwabonetse batubyicarire icyo gituma rero ntibikorewe mabi yangara kuko abantu bagumye bikekana binubana harya naho mbere bamwe bamwe umutekano wabo ubangamirwa nkaje ubiwanje barambuje no kwinjira mu ngo y'umugambo yiriye mu nama sinamenya babitumye ndabaza mbere ni kweri iki byose bishaka kwirira ndi umwe rubagize inzego nkuru z'umugambo ni kuvuga harabuze nyinshi ku buryo abantu bomenya ati habaye iki haragaho n'umugwi w'amatohoza umugwi mbere habaye imigwi ibiri umugwi wa mbere watandukiye cyane bitwara mu byavuyemo umugwi wa kabiri nawo watandukiye cyane n'inshuti zagiranye kiza gihishije ku buryo n'ubu nishyize kimenyekana turimo ibirimo mu gihe abo bagirizwa ibyo bintu babuze ibyemezo ariko hakaguma hari ibintu kwimubana n'amajambo yagiye ashyikirizwa wumva by'ukuri kutaranyubaka umugambwe ayo gutatanya abantu na serikali mu rwego nkuru duhereye kuri uyu mugambo
mwavuze ibirego byavuze ko hariho abashaka gushinga umugambwe CNL nyakuri indyane zigabura imigambwe zamazabaye mu Burundi murashaka kutubwira abo bandi bari muri iyo murwi usa n'utarikiri kumwe na CNL banganiki barongozi umugambwe CNL bavuga ko akagwi k'abantu
nabwo kuba akagwi kukurumba kuko tutamenye aho hatanirwa urutonde rwanditswe kuko urutonde rwaciye ku mbuga ngarukana bumenyi nk'uko nabivuze bakavugamo indongozi z'umugambwe nkuru amenyesha yuko mu bagize ibiro nshingwabikorwa by'umugambwe ubwo rwandiko rwavuga mu majwi abashyika batandatu mu bagize ibiro by'umugambwe naho urwo rwego nk'uko tubisoma amategeko bivuga yuko rugizwe n'abantu 210 muri bo baremezwe iyo ntibishubushe murumva yuko byerekana yuko sakagwe k'abantu ni inzego nkuru z'umugambwe murumva yuko niyo hagize n'umuntu asanzwe cyangwa ikintu cyose gifite ubuzima iyo kigize ingorane ku mutwe umutwe biratuma n'ibindi bimba byose byononeka bigasanga ntibigenze neza murumva rero sakagwe k'abantu abantu batandukanye 10 kurumva yuko tugiye mu ntara abantu twagiye turabona bagiriza ibintu biriya imigwi bimwe bita amagroupe WhatsApp abantu babikiyemo bamwe bakavuga bati ubu ntumushyiremo n'amajambo amwe mbere yerekana yuko abantu badahugara mu mice rero se ikibazo cy'umuntu umwe cyangwa batanu cyangwa icumi ikibazo kimaze gushyikira mu gambwe gushyika no mu nzego zo hasi irimo amanywa yo ku mitumba baramaze gushyikirwa na kino cyuka kibi kuko haciye amezi 8 cyarabuze inyishu kandi cyateza kwicarirwa mu nzego z'umugambwe nyine
ingingo y'ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati ari nabwo bufite mu minwe imigambwe mwayifashe gute ku ruhande rwanyu
ku ruhande rumwe navuga yuko birababaje ko gushika naho ubushikiranganji bumenya ibiri kubera abo mugambwe byerekana yuko ariho inyinshi zitabonetse biciye mu nzego zizwi n'umugambwe kubera abantu babuze uko bokwicarana murabizi neza yuko no mu muryango no mu ishyirahamwe uwurira mutswa cyangwa se urugo niwe wa mbere afata iya mbere kugira ngo yunge umuryango uguma uri umwe rero ubushikiranganji bumaze kumenya ibiriko biraba kuko bahavuye bandikirwa navuze ikete ry'ubwa mbere yandikiwe umukuru w'umugambi bakaroha ikopi ariho batumye ko umukuru w'umugambi ahambwe ati turumva uruntu niraba no mu nyuma hageze gutegura amakoranyo kaminuza uwo mugwi w'abantu bagirizwa ibyo bintu bitagira ibyemezo barakumirwa hama kandi harirengagizwa neza yuko amategeko y'umugambi atomora neza uko ibikorwa bitunganywa harimo n'amakoranyo kaminuza cyangwa guhindura amategeko ngendanwa y'umugambi nabwo rero ku ruhande rumwe babaje kurumva hageze aho ubushanga bufata inyuma n'inyo byerekana yuko abo byega baba batashoboye kwirengera ngo batore inyishu z'ibibazo bafise urumva ku ruhande rumwe babaje hama ku rundi ruhande nahandi bwa yuko dufatiye kurwandiko twabonye umushyanganji yandikiye umukuru w'umugambi yavuze ati gihe ibibazo n'iby'iwanyu ni mucari hamwe hanyuma muhege mutubwire icyo mwakuyemo n'umunsi rero twahindiriye nk'uko nabivuze kuba uri serugo kuba ari umukuru w'ishyirahamwe canke umugambwe byerekana yuko niwe wa mbere yofata novuga iya mbere kugira ngo yegeranye nyamugayo yegeranye abo baganiriye ibibazo hama bicarane kuko turazi neza mu kurundi bavuga ngo inama isumba ingimba two kwicarana hanyuma tukabona ibibazo byazananye kandi ndazi n'umuti ntiwabura hari gushaka
murase kizera ko indyane ziri muri uyu mugambwe hagati yanyu baburongoye n'abandi banywanyi zishobora gutorerwa umuti mu gihe musubira mukaja mu nama mukayaga
navuga yuko burya ahantu hari ibibazo cyangwa hari abantu banguha mu runtu ariko ntibisigura yuko hari ibibazo bitagira inyishu ibibazo byose iyo byaduse abantu bakagira ishyaka ryo kwicara hamwe ntihabe guhekera ku nyonzo ntihabe gusigara inkore ku maso cyangwa kuyayenzira ko ntacyo buza inyishu idatogwa ariko nk'uko nari ndabivuze kugira ngo itogwe ni impaka umukuru w'umugambo nyine ubwiwe yegeranye izo ntama ziwe no kwitabanywa n'umugambwe ahereye ku biro by'umugambwe hama twicare hamwe nkuko twari twabisezeranye mu nama twagiranye mu kwezi kwa kabiri twavuga tuti twige imboni mbana kino cuka hanyuma ingingo ziberewe zifatwe kugira ngo umugambwe ubandanye gukora neza kandi wiyunze kuba hejuru ku rwego nkuru gushika hasi inyankamugayo y'abanywanyi b'umugambwe sene begeranywe kandi basinyiye ku mugozi umwe na cyane cyane muri iki gihe twimirije ibihe by'amatora ariko biraza byari bigomba ko tuba twicaranye tukavugana mbere tukiza ibyo byose byatuma umugambwe udakora neza tukabihinyanyura tukabitorera inshuro hakiri kare hama tukaraba n'izindi ngingo twafata zotuma umugambwe ubandanye gukora neza rero icyizere kiriho ariko murumva aho bihera mwamaze kuhatahura
barongoye ubwambwe senere muri iki gihe barega umurwi murimwo bita akagwi ko akagwi ko bagakoreshwa n'ubutegetsi ayo makuru cyangwa ibyo birego mu bivuga ko iki
nyamara yuko ni yo bavuga bati nyine y'abantu bari mu bibazo bashwanye batase umwe ari yumvira ati no vuga iki n'iki n'ishusho tuma abantu bumva neza yuko bya muntu ariwe mubi ariko aho tugeze ubu ntihakwerekana ngo nakane we mubi cyangwa niwe mubi umuti ni ukwicara hamwe rero nkuko nabivuze sakagwi kukurumba ibiroko by'umugambwe abagize urwego nshingwabikorwa murumva yuko tugiye mu ntara no mu makomini ishinga ibibazo bimaze gushyikwa rero sakagwi k'abantu bakeye urumva rero izo mvugo ni imvugo zerekana yuko no kwita mu kirundi we bita nko kudadaza iri kwadadaza rero kurondera icyo kwagize uwundi kuko kuva bivugwa yuko ari abantu bagomba gushinga umugambwe isenyeri nyakuri nta cyemezo na kimwe ntizigeze bivigwa ahantu hagaragara kugira ngo abo byagiye nitwasanga by'ukuri hariho ibimenyetso bigaragara bahanwe cyangwa bahanugwe cyangwa basaba ikigongwe kuko iyo habonetse ibintu bigaragara ntibadafata mu rureka kwemera yuko afata ibingingo ibyo rero mu gihe byabuze nyahuza bumva ngo bakanakagwe k'abantu ahandi ngo abantu bakabasha n'umugambo uri ku butegetsi ahandi ye mama ngo bagiye gutama ikingingo mushikiranganji ahandi ngo bariye amafaranga ahandi ngo bibi n'ibindi biriya ibyo ni ibintu n'imvugo zikoreshwa mu gihe abantu bamaze gutata igituma zimvugo zibaho rero ni uko abantu bicarana bakavuga bati ibyo nakuvuze ko ni ibi ibyo ni ibi ntabwo ni ibi hama inyishu ikaboneka icyo rero gushana n'umunsi ntikiraba mu buryo nuvuga bwugurutse n'imitima yugurutse
mwavuze ko mutarekuriwe kuja mu ngoro y'umugambwe CNL gukora ayo manama muri iki gihe abo muri kumwe nawe we amanama muyagirira hehe
umva mu gihe bushyirangari bujya gukurikirana ku imigambi ikora bamaze gufata iyo ngingo nta manama abagishoboka nkuko babisabye bavuze bati inama zonye zirekuriwe n'amategeko nizo twomenyesha ubwo bushyirangari biherenje cyane kwerekana yuko turiho turagerageza gushyira ibintu ku murongo no kumvikana ibyo rero bishobora munsi rero ntibishoboka na twebwe ntibikunda kutugira iyo nama kanatsinda urumva ko tweho mu nzego z'umugambwe nk'uko biteganyijwe n'amategeko twateza gutuma akora umukuru w'umugambwe cyane uko biba bitunganywa gushobora munsi ako kara ntibari akatujya ngo twicare turabe uko iki cyuka cyohoshoroka
mwihweje indyane zihari n'uburemere bwazo hagati mugambwe senera muri iki gihe murase kizera ko ibyo bibazo byose mufise mu nzo bitorera inyishu imbere y'amatora yo mu 2025 mugambwe senera ukaja guhiganwa ari mugambwe wuzuye urimwo abanywanyi bawo bose
jewe ni kuri ndabona neza yuko hari gushaka ku mpande zose mbere washaka twebwe n'ubu twiteguye yuko n'ejo hirya yaje umukuru w'umugambwe adutumye ko twokwitaba hama tukayagira ibibazo bihari
Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo umuyage ku bibazo nkoramutima biri hagati mu mugambwe CNL mwakoze cyane
mwakoze namwe kudutujya kara n'ejo nimwadukenera tuzokora ama twiteguye kubishyura
turashimiye bashinga nawe mwese mwaduha ikiganiro turashimiye kandi n'abaduteze amatwi abakunzi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku Ijwi ry'Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri internete namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi ry'Amerika kandi murakarama
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire